Abasirikare bashitse ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku magenekerezo ya 4 na 5 ku kwezi nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika yahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Amerika Honda Day abivuga. Bagishika bace bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza disipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu Gifaransa, baca bajanwa gufungirwa mu gashoro k'urwo rwego kari hafi y'ibiro bikuru bya gisirikare n'ibiro bikuru by'iperereza muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Batahukanywe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri amisomo. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabatanyo ya 52, 53, 54, 55 na 56 ya misomo y'ingabo z'Abarundi. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi, harimo kugurisha amasasu, ibitoro, imfungurwa, uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma haba ibitero bihitana ingabo, hamwe no guta inkoho. Umwe muntu wazangabo afite ipete rya major akurikiranwa ku cyaha cyo kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze. Aho abasirikare batandatu baguye mu gitero cyahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umurwa mukuru Mogadishu. Icyo gihe hasize ubuzima abasirikare batandatu, hari n'icegera cyo twari batanyo ya 53 ya misome yarafite ipete rya major. Indi ntwazangabo y'ipete rya major nyene nayo nk'uko ijwi ry'Amerika ryabibwiwe n'abegereye idosiye yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisugerejwe kugira ngo zitunganye neza icyo bita hopi mu Gifaransa mu gitero cyahitanye abasirikare 13 kuwa 14 ukwezi kw'icyenda 2019. Icyo gitero cyari cyabereye ku ibarabara rikuru hagati y'imijyi ya Balad na Joar muri Shabelle yo hagati, ku ruhande rwo hagati na hagati hashyira ubumanuko bwa Somalia. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe riramutse rifashwe nk'ikosa atorihanirwa wenyine na rijya sitamutwara, kandi bari banamuhaye abasirikare bake. Mu bafunzwe harimo abasirikare babiri b'igitsina gore, bose bivugwa ko yumungenze bakaba basamiye muri Somalia. Abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku cyaha cyo gushurashura. Ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpimbanyi z'Abarundi Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwa Twitter. N'ahari mu bama basaba ko haba urutonde abakora amakosa bagahanwa ku ifungwa ry'abasirikare, hari amakenga afise na cyane cyane ku bijyanye n'intwazangabo ziri muri bo.
Aho twumvise hateye amakenga nko ku bijyanye n'ibitero usanga byaragiye birahitana abasirikare, bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa ryama rishyirwa ku ntwazangabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare cya kera. Abo bakira bagira bati biragoye rwose kuvuga ko mu bihe bibi n'ibyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu umwe, batusanga ari ikosa riri ku ngero zitandukanye, ugasanga kandi ni ikosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare, ntibatahure rero ituma umu ex-fab ari we yama acyahanwa. Ikindi kintu twumvise bashimisha ko cyane bene abasirikare ba ex-fab baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare cya kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD, ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe umu ex-fab umu ex-FDD bakamureka. Baratanze nk'akarorero bati hari nk'impuzangabo yagirizwa ko yatakaje inkoho, muri icyo gihe hari undi yatakaje roketi mu gaka cyahanwa watakaje inkoho wa roketi bakamureka. Nk'uko bijyanye n'ayo makosa nayo navuze asangiwe, baragira batariho nk'ibitero nk'ujejwe iperereza yatezwa kuba yasabye n'ibyo bita drone byari kuza kuraba akarere uko kifashe, ugasanga uwo muntu yakoze ibyo bikorwa maze abari ko barakora aho hantu ku ibarabara babona abashwayemwo batigeze babona icyo gitero iyo kizananye cyane. Barandi bakagira bati ugasanga bafise ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa. Bati rero nk'ibyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe, bateza kwiga ibyo bintu byo maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa, bose ntihanwe umusirikare umwe w'umu ex-fab.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ariko ntiryamuronse. Ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguye inkuru ntabwo yari bwatwishyure ko rero Kapitaine Oscar Manirakiza avuga ingabo z'Abarundi ziri muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugisha ivuze ko ari Colonel Biyereke. Eroje uri ka neza, Ijwi ry'Amerika.